Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe njote bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio y'Ijwi Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ngiye kuremesha ibiganiro no kwashikiza amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Twarazanye amazina yabo n'ibyangombwa kugira ngo baronke amakarte yo kuduha abaselebateri batubwira ngo abo hanze ntibabakira. Tugira tubaze aho bazaba gusaba amakete d'accreditation ahariho.
Uyu ni Gabriel Banza Witonde arongoye umugwi APDR agaruka ukibazo cyo kumenya abari kuriwe kuzohagarira amatora ya kamarampaka mu gihugu cy'u Burundi ategekanije mu kwezi kwa gatanu. Pierre Clavin Ndayicariye aramutswa mu gwi seni utunganya amatora aratomora ko uno mwaka ikibazo c'indorerezi imva makungu kitabarizwa muri seni.
Abo hanze bera birabura b'umuhondo b'ubururu bazotumirwa na leta y'u Burundi bisigura iki? Bisigura ko badatumiwe ata kinshibere mayo bise ico kiratomoye.
Nuko rero nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, iyo nkuru turayigaruka ko mu ntango z'ano makuru aho tuza kubabwira n'ivyishiramwe ry'abacitse ku icumi mu ntambara yo mu 1972 mu Burundi ryatanguje ibikorwa vyo kubaka icibutso c'abahutu bishwe uwo mwaka wa 72. Murabe hagufi y'amaradiyo yanyu ku Idonido. Ongere ndabahikaze ntibiradadanuka nimba indorerezi imva makungu zizokwemererwa gukurikirana amatora ya kamarampaka ategekanije ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu mu gihugu cy'u Burundi. Abanyamigambwe bati abanywanyi bacu bari hanze barabuza aho basaba uruhusha muri seni. Umurwi utunganya ayo matora nabo bati uno mwaka bazibakurikiranira hagufi baba barundi bari hanze canke abandi batari abarundi bashaka gukurikirana ayo matora bazoba batumiwe na leta. Ni mu gihe amashirahamwe akurikiranira vy'amatora hagufi bibutsa ko impusha nkizo atahuzihuriye n'ubutumire. Rekumenyesha amakuru y'Ijwi rya Amerika i Bujumbura, Raymond Zimana atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Urongoye umugwi seni ujeje gutunganya amatora avuga ko isango ryo kwa 17 ukwezi kwa gatanu ari ntabanduka kuko imyiteguro ibandanya neza. Mu nama n'abanyamigambwe baziyamamariza mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana ivyahinyanyiwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, Pierre Clavin Ndayicariye yarongoye seni yavuze ko ibikoresho nka byose bizokoreshwa biza byarashitse mu gihugu mbere biriko birashikanwa mu ntara zo hagati mu gihugu. Uyu yarongoye seni yemeza ko ubu uyo mugwi uri kurakira abashaka kuba abarorerezi bitora ku rwego rw'igihugu na ku rwego rw'intara.
Abashaka kuba abarorerezi ku rwego rw'igihugu bashikana amabaruwa amakete muri seni. Abashaka kurorera iryo tora canke kwiyamamaza bakoreye mu ntara imwe canke makomine make babisaba muri CCCP, nibo babaha igipapuro kibaha ubwo burenganzira bwo kuba abarorerezi.
Kuri ico gikorwa cyo kurorera amatora mu mugambwe APDR bibaza nimba abari mu mahanga canke indorerezi imva makungu bazokwemererwa gukora ico gikorwa. Ni mu gihe Gabriel Banza Witonda arongoye mugambwe yemeza ko afise abari mu mahanga ariko babuze aho biyandikisha.
Twe dufite ba diaspora mu bihugu byo hanze, twarazanye amazina yabo n'ibyangombwa kugira ngo baronke amakarte yo kuduha abaselebateri batubwira ngo abo hanze ntibabakira. Tugira tubaze aho bazaba gusaba amakete d'accreditation ahariho, kuko nkaba muri Zambia mfise baragiyeyo batubwira ko ibyo bibazo batarabidadanura neza. Hari n'abagiye muri ambasade ya Kenya nabo nyine byagenze uko. Mu gihe mumaze kubitwankira twagerere tubaze mbega abo bantu babwire ko bazoja he kwaka ayo makete.
Umugwi seni uvuga ko mu matora yimirije leta y'u Burundi ari izotumira abava mu makungu bifuza gukora ico gikorwa. Pierre Clavin Ndayicariye yarongoye seni akabona ko naho batotumirwa atakizoba.
Twe abo hanze tubita les internationaux cyane les régionaux. Abo hanze uyu mwaka unyumve neza, wera wirabura usa n'umuhondo cyane n'ubururu bazotumirwa na leta y'u Burundi. Twebwe tuzokwa credita abo bita les observateurs domestiques, les observateurs nationaux. Abo hanze bera birabura b'umuhondo b'ubururu bazotumirwa na leta y'u Burundi. Bisigura iki? Bisigura ko badatumiwe ata kinshibere mayo bise ico kiratomoye.
mwishiramwe yishinze gukurikirana amatora n'amatata komoka kuri yo Onelope Burundi bavuga ko abarorerezi mva makungu badatumigwa ahubwo babisaba kandi kenshi batankigwa igihe babishatse. Gilbert Bekonjangwa arongoye Onelope Burundi ashira imbere imigenderanire n'amasezerano ari hagati y'Uburundi n'amashirahamwe ari mu karere eka n'amakungu.
Ntibazitumira mugabo kubera imigenderanire iri hagati y'ibihugu n'ibindi, niyo Afrikane mu muryango wa Afrika, umuryango w'ibihugu bigize ibihugu by'Uburasirazuba yase, mu muryango wa CIRGL. Ni ukuvuga yuko abo bose barabisaba, kabisaba muri Leta y'u Burundi babikishije ubushikiranganji bubigejwe. Munyuma baca baza kandi imbere y'igihe barungika amazina n'amapasiporo yose, hanyuma rero bakababwira yuko babemereye ko bazoza, kandi kenshi ntibabankira iyo babisabye. Iyo babisabye bonyine Leta y'u Burundi yabyemeye, se ni nta ngorane bifite ikibaha ujya rupapuro rubemerera gukwira ahari ho hose habera amatora bita accreditation mu rurimi rw'Igifaransa.
Igikorwa cyo kwakira abashaka kuzororera amatora yo kwa 17 kwezi kwa gatanu 2018 cyatangwe ku igenekerezo ya 15 kwezi kwa kane, kikazorangira ku igenekerezo ya 30 by'uko kwezi nyene. I Bujumbura, Remunzimana, Ijwi rya Amerika.
Remunzimana, arakenewe cyane gose tukiri ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi na nayo biciye ku masonga. Kuno wa gatandatu ishami ry'abacitse ku icumu mu rwimo rwo mu 1972 batanguje ibikorwa byo kubaka icibutso c'abahutu bishwe uyu mwaka, cubaswe ahitwa ku Nyamabeho ni ku muri commune Giheta y'intara ya Gitega. Mugenzi wacu Igitega Fidel d'Antoine Sabimana aradufitiye ibindi kwino nkuru.
Ivyo biro vyo kwibuka abahutu bishwe mu mwaka w'1972 vyabereye ahitwa ku Nyambeho ni muri komine ya Geta, vyatangujwe no gushira ingori z'amashugwe zashitswe kuri kimwe mu binogo rusangi vyahambwemwo abahutu bishwe 1972 biri ngaho ku Nyambeho urenze gato ku yinguriro ry'ibinyobwa Bararudi ishami ry'Igitega. Hakurikiye neza abanyagihugu ba mu micungararo ku Nyambeho aho bemeze ko amahano yakorewe abahutu mu mwaka w'1972 bayabonye. Konsansiye Manirambona ico gihe vyaba avuga ko yarafite imyaka 20.
Fonctionnaire bose baha mu Magarama usanga bariko barabahamba ku muharuro mustanteri wa none durago yacha ahitanana n'abasoda mu Giheta bahakuye umwarimu umukuru yitwa Kase Trasisi wabisikini Toma Mvubusa uwo mu Ruhanza Martino wa Masigiri uwo mu Kibogoye bigisha benshi gose 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 nuko harimwo Mburamajo Nadeo Kinyankuru Severino Buname yahoze ari depite abantu benshi binjabwenge babigisha bari bafise akamaro abatwigishije bose Nikodemu Budidagi wahi wacu Posiano Wangogwa Paskazia Wangogwa Paskari Nizigimana Pierre Ndaruzaniye Abrahimu Wakamuragiye Toma Bwajembona Matayo Gerari Harushimana
Francisco Gisaveri niyo nzima nawe nyene avuga ko ico gihe yari musorageze kuba kugwiwe
batanguye kugabisha badata na twebwe twari tukirugwaruka kihariho udukoko twimirije kuza tuva muri Zaire tukagira urutwe runini n'ibizuru binini ngo two rero tukitwa murere bahimiriza rero uko batangura kurara amarondo kugira ngo bategere utwo dukoko. Mu minsi mikeyi hari mu gacyago cyago mu mutwenzi tuza twumva inkoho abazindiye ngaho inkoho ngo cekecece nzi wasobotse ariko ikindi gisaka hajya niho yajya duhuma atubwira ati mbe murabizi ariko barica abantu babahamba hajya urabara batware bandi bagengeza nyene umuntu bamutwiye umuntu mpande ngo nacakoma amashingo ganza micombero bagiye kumwikira uwiwe batubwira ko abari amahera y'ukugura umwana w'umwami arico gituma tutokwirirwa turakoma induru batwaye umuntu twoca tugira ngo ganza micombero.
Nawe Francisco Gisaveni Sabimana asari ku runani rw'abacikacumu bo mu gwimo w'1972 ari nago rwatunganije ivyo birori yemeje ko ivyabaye ariho nyabwoko byakorewe abahutu kandi byakozwe mu gwenge na uritaremegwa na oni
byabaye mu 22 byari ho nyabwoko byari byatunganijwe ritunganwa mu bwenge bwinshi igihe ibyo bintu biba nta muntu yigeza avuga ntihagira abazobabesha ngo bara abahutu bari ko barica abantu mu rumumi cyangwa mu nyanzara i radio vita voix de la révolution ico gihe yaravuze iti ku mugoroba w'itariki 29 yuko ngo harakagwe kabamaye murere kambutse ikiyaga gatera urundi murumva yuko abamaye murere sabaho umva barabanyamahanga ibyo byose byari kinyuma kugira baronke ingene bahonya ubwo bundi bwoko
umushingwa manza Yohani Muvayo ari mu rugo runani rw'abacika cumu avuga ko bitewe bitebuke ubwicanyi bwakorewe abahutu igihumbi 1972 buzote babukemegwa niyo nyabwoko
ubona ko ngaho turi nyambeho hariho ama ifurire cyo bita mu gifaransa le force commune ibyo ndusha kubiharira cyo gusanga abantu barenga ibihumbi 2000 bahambwa hantu hamwe muvuge ngo iyo nabwo ko ntijyabaye hari ibintu umuntu ashaka kubesha hariho ibyaha biri imprescriptible kuvuga yuko bitahana kugwa nukongi kilingo chahezi. Notama le crime de guerre, le crime contre l'humanité, crime de genocide. Na ho chumi ya kijana, shufja habito kumaho, kandi banyine kubikora bato hano.
Aho kunyambeho havuga ko baharabonetse ibinogi indwi vyahambwe mu abahutu ikinogo kimwe kikaba cahambwe mu abahutu batari munsi y'amajana 250 igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwijwe rya Amerika.
Fidel nawe arakoze ivyubwicanyi bwa kahise tubibandanirize arusha muri Tanzania aho umucamanza mukuru w'igisata ca ONU casubiye sentare yacira imanza bakoze ho nyabwoko mu Rwanda TPR yandikiye leta y'u Rwanda yisaba kugira ico ivuze ku ngingo ishobora gufatwa yo kurekura umunyonoro Colonel Aloise Simba uwo yagiriwe n'ivyaha vy'iho nyabwoko mu kurongora ibitero vyahitanye abatutsi Butare na Gikongoro hari mu 94 mu Rwanda. Inkuru yateguwe n'umenyesha makuru wacu yarusha Pierre Claver Niyonkuru.
Umucamanza mukuru w'igisata ca ONU casubiriye sentare yashiriweho gucira imanza bakozeho nyabwoko mu Rwanda yibutsa ko umunyarwanda Simba Aloyse gushika ubu ari mu gihano cyo gufungwa imyaka 25. Uwo mugabo yagiriwe n'ibyaha bitandukanye by'iho nyabwoko byakorewe abatutsi mu gihugu ciwe muri 1994. Uyo mugabo w'imyaka 80 yari ku ipete rya Colonel yagiriwe no kuba yaragize uruhara rukomeye mu igicwa ry'abatutsi i Butare no muri Gikongoro ubu ni mu ntara ya Majepfo no mu ntara y'Uburengerazuba. Iyo sentare yemeje ko yararongoye ibitero bitari bike agomora ingabo hamwe n'intera hamwe kwica abatutsi. Yafatiwe mu gihugu ca Senegal iyo yari yarahungiye mu mwaka w'2001 mu mwaka w'2002 ashikanwa yarusha ahari icicaro cy'iyo sentare. Mu mwaka w'2005 naho niho Simba yacirigwa igihano cyo gufungwa imyaka 25. Kuva mu mwaka w'2009 yarungitswe gufungirwa ikotono muri Benin kugira ngo arangirizeyo icyo gihano. Igisata ca ONU catangaje ko uwo mugabo yacituye asaba ko yorekugwa kukakwije 2/3 vy'igihano yakatiwe. Umucamanza mukuru w'ico gisata ca ONU yatangarije Rwanda ko yagiye hamwe n'umwanditsi w'imanza maze baraharura basanga Simba azoba kwije 2/3 vy'igihano ku itariki 27 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2018. Umucamanza Theodore Meron abwira leta y'u Rwanda ko amategeko arekurira umunyororo yigenjeje neza mu gihano ciwe kurekugwa amaze gukwiza 2/3 by'igihano. Avuga kandi ko Aloise Simba afise ingorane z'amagara zishobora kwiyongera hamwe agumye mu munyororo. Uwo mucamanza yasabye leta y'u Rwanda ko hamwe yo bifise icicekereza kuri iyo ngingo ishobora gufatwa ko yo bitangaza bitarenze iminsi 14, ni ukuvuga itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu kuza. Umwanditsi w'imanza nawe yasabwe gushikana ico cifuzo c'umucamanza mukuru hamwe n'umunyororo Aloise Simba vuba bishoboka ku bategetsi b'u Rwanda. Umucamanza Theodore Meron yemeje ko Simba nawe azoba afise iminsi 10 kugira ngo agire ico avuze ku bizoba byashikirijwe n'u Rwanda. Nijambere ico gisata catanguye akazi mu ntango z'umwaka wa 2016 gisaba icyumviro nk'ico leta y'u Rwanda. Ico bikoze kuva kera leta y'u Rwanda niyemera ibikorwa vy'ico gisata hamwe na sentare ico gisata casubiriye ngo kirangize imanza zasigaye. Mbere akatari gake hagize abarekugwa canke bakagabanirizwa ibihano niyo sentare u Rwanda rwamagwerekanye ko rutabishigikiye. Komisiyo y'igihugu ijejwe kugwanya genocide CNRG mu mfunyamfunyo y'igifaransa iherutse kuvuga ko ingingo nk'izo zihabwa abakozi ho nyabwoko zikwiye gufatwa nko gufobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi. Umwe mu bakurikiranye hafi manza zaburanishijwe niyo sentare yabwiye ijwi ry'Amerika ku ico gisata gisavye u Rwanda ico ciyumviro mu gihe igihugu kiri mu bihe bitoroshe vyo kwibuka bahitanywe niho nyabwoko, kandi uwo mugabo Colonel Aloyse Simba yagirizwa kuba ari mu bakoze iryo nyabwoko nyene. Kubwuwo yakurikiranye hafi manza muri sentare TPR nawe gushika u Rwanda ataco rurabivuga ko wo kwibwira ko inyesho itazoza ariyo kwemerera ko uwo mugabo yorekugwa ntiyo bagihenze cane. Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Bakoze amenyesha makuru wacu bose badushikirije amakuru avugwa hirya nino mu gice cya mbere c'ibiganiro tubafitiye. Igice cya kabiri duraca tukibandaniriza ku gikino intamenwa.
Kaze mwumvirize gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi. Dori,
ba.
Bega Dori, uracyaryamye canke wabyutse? Ngira ngo warayurushe mwana.
Nararushe ariko si cyane. Mugabo naye navyutse ngo ndabico nokora.
Ibyo uri kurakora nibikiga Dorine. Wabu uri kuritegura ngo gusubire kugenda. Ubwo ni waguma hamwe ukaruhukaga wa mukobwa wawe.
Mama,
sa.
Ehe ni wikure je numva atavyo noshobora.
Bishobora.
Bigabiragwe gufatikaye n'umukubuzo.
Sana mama wanje kareho nindi yari yabigutumye sinora nikuburi
nagira numve ko rabishobora mukano mvise bigoye
we mama
kujye umwe wese nakazi kiwe mama
mugabo rero Dorine ko nivyika ramubona bide kubire kuraniraga mwananje uzobigenza gute
cyo ga mama nta muti musimba atari ubwenge buke mfise ari boskanya nka gusa ndizeye ko tuzotera tukavana nkabandanya amashure yanje.
None ubona muzovana gute kandi ubona ingene directeur amwemera niya taharari wagirisha manama.
Jewe rero ga mama nakarese nagomba kubandanya niga kuri rijya shure.
None ga Dorine mwananje irindi shure ubona wo kwigino kuri kurahe
ibwino ntari hari none hari ya mugisagara ntiyuzuyeyo mbereho ngo ntibakwirukana cyangwa ngo bakudubuze. Utangura uruhuko yahejeje.
None ga Dorine aho mugisagara uvuga ko twe naso kwa tani gisani na dufise yo umva wo kwiguka bahe.
Ega mama nta kidashoboka mu gisagara ufise amafaranga ngo hari hamazu matomato y'icumba kimwe kimwe umuntu ari hako kwezi
hanyuma ukajya gute
uko nyine
ko tutazojana yo nkabanzi kutazi no gutora ibiharage wocirondera umukozi.
Ariko mama nakubwiye ko igihe mwondonkera ayo mafaranga kujya sivyo ngorane nti hari ama restora bateka.
Dorine, iryo risubizo yiri kuye. Ntusubire kunteranya naso. Kuri ibu guturisha itongo, kugikoresha ngo bagutumye kwishure. Kandi uduhenda.
Reka nawe mama kubuzura kabod.
Ibyo hari uwavyibagira.
Bijya na vyone napfuye kwihoza mwarandenganiye.
Twakurenganije byo gutega mwana. Uko
nyene. Cyo ibyo ari byo byose. Sizosura kwiga hajya kuri lise Prof Bosco akihakora.
Ariko ga Dorine. Ubwo wontomokera neza, ukambwira ico mwoba mupfana urya mu Professeur Bosco. Bose ko numva bamuvuga neza. Oya reka guhigima mbira neza.
Higimanye.
Nimba gusaba mananiza. Jewe nzoce ngenda twihigurira nyakurushwa.
Basha, nibwo ndamwemeye kwenta tukishura ubwo. Kumva akagwa kiwe. Kenega kamutse.
Ndebe. Muri kano gatondo wamaze gutangura kunyugwagwa.
Erekanga rutsa ni ukurya nikare. Aha nagira numvirije kuri uri migwaraye mu kanwa. Ahubwo nawe nuze ndaguhe ubusome kumusa.
Nishwida. Jewe nsomye gwagwa nk'aya mama. Mwacha ndiri gwanda kukumba hasi nk'umusiba. Kandi rero mugabo na wewe muri no minsi nyo inzoga nyinshi nk'inzoga ntazigwaye.
Reka ndawuzaniye mwana wa mama sijewe. Ndahinda sisesha. Ibuze ko bacumugani ngo ntundi manugwa n'intore.
Ahubwo reka nzana gatewe ico tuvugane.
Udashaka kungora. Kandi ko ndoje ndakurura ikiwanyi.
Ahubwo ndebere ivirimwe ho kuvyibagiza ahubwo emwe kenyera muhangane kuko bigiye kukugora n'utakanura
reka sivinda kumbarira nizo nibonera sha ugira ngo gutunga ingo zibirwa mwana wa mama n'ibyoroshe
mugaba kandi uvyifashemwe neza no kugora ntibigoye cyane none abana ko atarabuga ifata izosi barakuze kandi nabo nyine barabona ko bafite ingorane
reka somerimwe reka sigaho mbere mwana wa mama burya nyene mbere hajya kubona urera abana bakuze bangana kurya kwishwaga tuvumurera inzoya
mbega mwana wa mama ndebere abo bana ba mwene wanyu ubona bazokugoza iki kubasumira
ega nazo nyene bizoca nuzi ko atari akayabu imbeba zitambira burya boca bacangura gusesagura kuko babonye atawe ukibatera igitsure
jewe abana ndabize kuko abateye babo barabahaye imbere ikwiye no kuvuga wowe uzozura aja gusimbura aba gusa ku bintu byaraye neza he handi ho ntacyo bazokugoza no kuvuga
amanze nisomere
ewe geza aho rurakwiye
aje kwagwa ruraho sha bigaba yakanda kwere
okamboya no kuri
ari njojo aho nyina wawe yarakiriho nari kora gishwa jarazio
ndebe reki yo nzoga yo mu gitondo irakwiye numva gutanguye kuvuga uho bobeza nk'isugure haza amatoba
ina pura reka kumpamba kandi nonongo ninyarayishe n'amata ntara wundi mwerera bishwa
ewe megani yo kuyishigikira mbega none wari buce kujya gutira ya hema uramenya ko twavuze ko urubanza ruzobera ngaha muhira
uri naje nakubwire ejewe narababwiye ko ata rubanza ruzosubira kubera ngaha muhira kuba ari ukugorana abantu baje banguma bitora mu byumba bihinzwa kuko bashaka
ibyo ntacyo ibyumba tuzobyugara hanyuma bajya abana narabonye barafise abagenzi babo b'intamenwa bavuze ko bazoza kubafasha
kujura kuvuga bagasera b'intamenwa Waya na washaka mu banza kwatu. Murazi ngere batwimye ngora ko munsi wo gukaraba. Abantu ngomba basubire. Ngo cha kumazi naho. Hoshimbaho.
Dud.
Ba.
Kumana nchanga mu zimu ko wakora na maki. Ubwo mwana waje bagushwane.
Ba je no kwimwe ntangora ntinye fise mama turumvikana neza papa na vrema ntacho tuvugana. Kuko imisi yose si habari.
Eh abo? Buya papa wawe, buya papa arakora.
Ikumba jije ko papa akora.
None si umba je atero ya mari. Nagira ngo abayakiye ku kazi.
Uya nakubwiye shako atabari kuko ari umutikoroga atacanitswe.
Mugabo sha mama wawe arahabona.
Kuti.
Yaje nge na kari yaje mu na.
Sha, naha karambona atacavuye mwo. Ariko gamisi. Sagenze gute kugira nishugwe. Kandi wari wanyemereye kuzobimfashamo.
Ariko gadori ni ndi gushaka gushaka ari. Ko nakubwiye ko ari uya mushindi bosco yankushuye.
Kamwe ke nakunze.
Uya si hari nyamushenzi. Nani cyo gituma waje kuje uganira muri shamba?
Washu no musi nta by'amashambre. Kundi shaburi.
Oh, uya shashiri wani. Eka gushavura. Cyose bizogenda neza.
Ariko bizogenda gute? Kandi ngiye kuguma muhira katisuka ndime.
Ya mi hot boy.
Ikawari wafu yenye. None wimpia yuko wa shiti nga hazi.
Jikanga mbahe.
Ndengu wimpia yuko wa imagini.
Mwana wusimu gitondo.
Hata wa mugitondo siku. Izo nzo kunywa. Kukigandaro chamura mwawe. Zika agenda zita kuhira hinda surahini.
Mwana ugiru mugira kari kumugoro. Ego kani mwishu anji.
Eki kani mwishu anji. Wakono sinyomzi ugeenda. Nagiru gie kurabicho ugura fasha kuwele uwanza usha kumazi kuimiriji. Si menye nhuze wee seku gie kugoherizo waraji.
Wamu go. Wema tama. Munu uke. Dati ya nye. Mwanani watinguri.
Atini watinguri. Mbahu uzi nwa himpave.
Himpave.
Harawati watiko zira kubini. Na wana mshika wajara kuburu sanyi nama ya puye. Ashika tere ranga harizi.
Nishkwanji. Nama ya puye. Aja wari kutazi matama. Aja wari kondisi indiri takugwe nge. Kono mbize wala puka.
Mge mkama wani. Harikuwa wangawo. Harahu miyumbira yuko wagore siri vizudu. Ukiru mgira yuko gwaru ujeri. Katara kaboregwe.
Katara kaboregwe. Gusoma koko nari nasomye. Ariko hajya n'ugwenge gwarimo.
Atugwenge. Ego data ndemeye uko gwarugwenge. None gwarugwenge nyabari.
Umbeze nakubwire. Urya mushikanje ndaruzaniye agomba kwisuka mu bitamura aba.
Gute?
Ati gute.
Ndari wagomba kugutereka mu rugo rwa.
Arunteka mu gute.
Kundaba. Erika ko ruminata yapfuye. Nta wundi nye n'urugo nitwe nawe.
Uko nyene yagiye ngahara neteza ngo doje ndasimba kuraba ngene abana baramutse ngo bindi navyo ngo barakuze ngo bazovyimenyera
rera ari wewe wa wemeye
hati we meme je bwa bundi ntunzi naciye ni kwandarika hanyuma nkaza ndemera ibyapfuka byose ariko ntavyemeye
mbega ukise njye no hino niwe mugira yuko umukobwa kuri yo yabiriwe atamategeka afite mu rugo rwawe
ibindi yaduhetse guca ku mazi gusa tuje kwimuka tuje kubera bajya abana ibyo kutabitwaza byo ngo bakuze kuki nkigira amaso manini ariko ntiyibonera
none ibyo wabimuhishutse koko kugira ngo agende nawe abyumvisha abo bana ntibazo havi batera kagira
ntabyo niriwe ndamubwira none urubanza ruhetse ntazoca homoka
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa Ufisi chuterera changu gomba kutunganira. Tuandikiru utuma mbufi kuri mirongi nizina rimwe. Ama jana tatu na mirongi nizina kabiri. Ama jana chenda na mirongi ni. Tijuwe jambira wa senseye na umutaha.
Nuko rero nchuti bakunze ibijwi rya Amerika mukanya turava duca duhana agahindukira kuko amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda cha tuba turabibangiriye ngaha ariko ijwi rya Amerika ryo riraza kwandanya mu ndimi zitandukanye muze kugumizaho umurongo mwumviriza ivyo biganiro bindi bitandukanye Naridiane nahazwe twari kumwe kuri mikro Ministri ya gatanu Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndashimiye vyimva mutima amenyesha makuru bacu bose batandukanye aho bari bagiye barashikiriza makuru ariko aravugwa ijya nino yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi hamwe na engineer ya dufashije muhinga bw'ivyuma reka turasigire kano karirimbo vuga ku murundi kazitwa Amlison ubu abarizwa mu gihugu c'Ubushinwa ni kugira ngo tubifurize na weekend nziza
Ndaje mugisa bwawe mwami Kumusazi wawe ni hobi boneka Dura Niwe gusa unahura Ninyishu Niwe gusa unabara